Mariko, ikigabane cha 14. Hari hasigaye iminsi ibiri, iminsi mikuru ya Pasika ikagera, niyo yo kurya imitsi mitambiwe. Abaherezi bakuru n'abahinga b'ibyanditswe barondera uburyo bwo guhenda Yesu ngo bamufate bamwice, kuko bavuga ko batamufata mu minsi mikuru abantu bogumuka. Ari Betaniya mu nzu kwa Simoni umunyamibembe, yica ariko ararya, haza umugore afise agacupa k'amavuta mota cane, y'igiciro kinini cane, yagati kitwa Narada, amena ako gacupa k'amavuta ayamusuka ku mutwe. Bamwe muri bo baritonganya bati,
mbega ubuhombe bw'aya mavuta n'ubwiki, kuko yoshoboye kugugwa idenari y'300 arenga zigahabwa aboro.
Baramwidodombera. Yesu arababarira ati,
nimumureke, mumubabarize iki? Ankoreye igikorwa ciza. Aboro muramana iminsi yose, aho mwogombera mwobagirira neza, ariko jeho ntituja kwamana iminsi yose. Akoze uko ashoboye, ansutse amavuta ku mubiri awutegurira guhambwa bitaraba. Ndababwira ukuri, aho ubutumwa bwiza buzovugwa hose mu isi yose, n'icyo uwakoze kizovugwa kibi cibutso ciwe.
Kandi Yuda Isikaryota yari umwe muri bamwe 12 aja ku baherezi bakuru ngo azomubaronkere. Babyumvise baranezerwa, basezerana kumuha amahera y'ifeza, arondera uburyo bwo kumubaronkera. Ku munsi wo gutangurira kw'ibyo kurya imitsi mitambiwe, uwo babaga k'umwagazi w'intama wa Pasika, abigishwa be baramubaza bati,
ugomba ko twoja hehe gutegura ibya Pasika ngo ubige?
Atuma babiri mu bigishwa biwe, arababarira ati,
nimuje mu gisagara, umugabo muri buhure yikoreye umubindi w'amazi mumukurikire. Ahaja kwinjira mubwirenye n'ubwo rugo muti, umwigisha agize ngo indaro yiwe yahasangirira ibya Pasika n'abigishwa biwe iri hehe? Ubwiwe ari bubereke inzu nini yo hejuru isezeye iteguritse, muba ariyo mudutegurirammwo.
Babigishwa baragenda baja mu gisagara, babisanga uko yabibabariye bategura ibya Pasika. Bugorobye Yesu azanana na bamwe 12, bicaye bariko bararya. Yesu arababwira ati,
ndababwira ukuri, umwe muri mwebwe dusangira agira ngure.
Batangura kubabara, bamubaza umwe umwe bati,
mbega ni jewe.
Arabishura ati,
umwe muri mwebwe 12 turiko turakoreza amaboko rimwe mu mubehe niwe. Umwana w'umuntu agira agende nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu agura umwana w'umuntu azobona ibara, uwo muntu ivyo mubereye vyizi yaba atapfutse.
Mate bariko bararya, yakira umutsima awuheza agira awumanyagura arawubaha ati,
nimwakire, uwo n'umubiri wanje.
Yakira igikombe agishimiye Imana arakibaha, bakinywerako bose. Arababarira ati,
icyo n'amaraso yanjye y'isezerano aviriye benshi. Ndababwira ukuri, sinzokongera kunywa ku nzabibu gushitsa kuri wa munsi nzonywera umutobe wazo musha mu bwami bw'Imana.
Bahejeje kuririmba barasohoka baja ku musozi wa Elayono. Maze Yesu arababwira ati,
mwese muhava mutsitazwa, kuko handitswe ngo nzokubita umwungere intama zisanzare, ariko ninamara kuzurwa nzobitangira imbere kuja i Galilaya.
Maze Petero aramubwira ati,
niyo vyotsitaza bose urakura jeho.
Yesu aramubwira ati,
ndakubwira ukuri yuko wewe ubwawe ubu munsi muri iri joro nyene inkoko itarabi kuhavunyihakana gatatu.
Ariko arihanukira cyane ati,
niyo noba nkwiye gupfana nawe sinokwihakana.
N'abandi nabo bavuga batyo bose. Maze bashika ahantu hitwa Igetsemane, abarira abigishwa biwe ati,
bamuricaye hano mbanze nje gusenga.
Ajana Petero, Yakobo na Yohana, atangura kugira ubwoba no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati,
umutima wanjye uri n'akabonge kagomba kunyica, bamuragumye hano mube maso.
Yunguruza imbere gatoya, yubama hasi arasenga ngo icyo gihe kimurengane. Asangwa bishoboka ati,
Aba Data, byose biragushobokera, kuri iki gikombe kindengane, ariko ntibibuko jewe ngomba, yamara bibuko wewe ugomba.
Aragaruka asanga basinziriye, abaza Petero ati,
Simoni urasinziriye, nturusha uba maso n'isaha n'imwe? Nimube maso musenge, nimuje mumosha mabi. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufise intege nke.
Yongera kugenda, arasenga, avuga amajambo amwe na ya mbere. Yongera kugaruka, asanga basinziriye, uko amaso yabo yari aremerewe cyane, ntibamenye icyo bamwishura. Agaruka ubugira gatatu, arababarira ati:
Nimwisinzirire noneho muruhuke birahetse. Igihe kirashitse, raba umwana w'umuntu ashitswe mu maboko y'abanyavyaha. Nimubyuke tugende, ehunguza ari hafi.
Buna nyina kivuga, Yuda, umwe muri bamwe 12, araza, azananye n'igitero kizanye inkota n'amahiri, kivuye ku baherezi bakuru n'abahinga b'ibyanditswe n'abashingantahe. Ariko umugura yari yabahaye ikimenyetso ati:
Wonja gusoma zobariwe mumufate mumujane mumugumije.
Ashitse acara mwegera ati:
Mwigisha.
Maze aramusomagura, bamushorera kwa maboko baramufata. Maze umwe mwahagazeho asokora inkota ayikubita umushumba w'umuherezi mukuru amuca ugutwi. Yesu arababaza ati:
Mbega munziye kumfata nk'umwambuzi muzanye inkota n'amahiri? Ko namana namwe mu rusengero nigisha iminsi yose ntimumfate, ariko ibi bibaye kugira ngo ibyanditswe bishike.
Maze bose baramuta barahunga, kandi umuhungu umwe w'umusore amuje inyuma yizingiye ku impunzi imwe gusa. Baramufata abatana impunzu yiwe aho ngataco yambaye, bajana Yesu kumuherezi mukuru. Abaherezi bakuru bose n'abashingantahe n'abahinga b'ibyanditswe bakoraniraho. Petero amuje inyuma barenga renguka, ashika imbere mu rugo rw'umuherezi mukuru, yicana n'abagendanye yota umuriro. Maze abaherezi bakuru n'abashingantahe ba sentare bose baronderera Yesu ibirego byo mwicisha barabibura. Naho abamurega ibinyoma bari benshi, ibirego byabo ntibyari bihuye. Bamwe bava hasi baramubeshera bati:
Twebwe twaramwumvise avuga ngo yosamba urusengero rwubatswe n'intoki, akuba ku rundi rutubatswe n'intoki mu minsi itatu.
Ariko naho nyine amajambo yabo ntiyarahuye. Umuherezi mukuru arahaguruka ahagarara hagati abaza Yesu ati:
Ntaco wiregura, aba bakwagirije iki?
Arihorera ntiyamwishura na rimwe. Umuherezi mukuru yongera kumubaza ati:
Ni wewe Kristo umwana w'ishimwa?
Yesu aramwishura ati:
Ndiwe, kandi muzobona umwana w'umuntu yicaye iburyo bw'ububasha bw'Imana azananye n'ibicu byo kwijuru.
Maze umuherezi mukuru yitabagurira ko imyambaro yiwe aravuga ati:
Turacaronderera iki byabona? Muriyumvira ingena tutse Imana mugira ngo iki?
Bose bamucira urubanza ngo akwiye gupfa. Bamwe batangura kumuvuma amate, bamupfuka mu maso, bamukubita ibipfunsi bati:
Mudupindure.
Abagendanye bamushikiza kw'amashi. Petero akiri mu rugo ahahera hepfo, haza umwe mu njoreke z'umuherezi mukuru. Abonye Petero yota umuriro aramwitegereza, aramubwira ati:
Nawe nyene mwari kumwe na wa Munyanazareti Yesu?
Nawe arabihakana ati:
Sinzi icyo uvuze, sindagitahuye.
Maze arunguruza ashika mu bikingi by'irembo, inkoko irabika. Yanje ariko imubonye itangura kongera kubwira abahagaze hiti:
Uwo ni uwo muri bo.
Nawe yongera kubihakana. Maze hahise akanya abahagazeho bongera kubwira Petero bati:
Nivy'ukuri uri uwo muri bo, bitaye ko uri umunyagariraya.
Nawe atangura kurahira arisi bati:
Uwo muntu muvuga sindanamuzi.
Uwo mwanya inkoko ibikugira kabiri. Petero yibuka rya jambo Yesu yamubwiye ati:
Inkoko itarabika uja kunyihakana gatatu.
Avyiyumviriye ararira.